ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Kazi bakunze ibiganiro yaga mushikizwa na Jewe Manuel Bimenyimana tugihere mu rusenda. Yingurwa y'ibizuku mu nkambi impunzi z'abarundi. Amatoni 87 y'ibizuku bidufasha mu gukingira ibidukikije birakoreshwa buri kwezi mu nkambi impunzi yo mu rusenda. Kubera akamaro k'ibyo bizuku bikozwe mu bisigazwa bibora kugira babitekeshe, ishyirahamwe Adra Denmark ryatoye amashyirahamwe 43 yo mu rusenda bazokorana mu kubihingura buri kwezi kugira bihabwe impunzi za barundi zo mu rusenda n'izo muri site ya Murongwe. Inkuru irambuye na Yvette Munezero.
Ishyirahamwe Adra ryarashyize ahabona urutonde rw'amashyirahamwe yemerewe gukora ibizuku mu ikambi ya Rusenda na Murongwe. Ugushyirwa ahabona kw'izo ntonde byabaye mu nama yo kuwa gatanu itariki 5 z'ukwezi kwa kane 2019 hagati ya Adra n'amashyirahamwe akora ibizuku inyuma yo gutanga impapuro kubagize ibyigwa byo gutunganya no kubungabunga ibikorwa byo kwiteza imbere byabaye mu mwaka uheze. Amashyirahamwe 43 akora ibizuku niyo yemerewe uyu mwaka, muri yo 38 akorera kambi ya Rusenda, 5 agakorera i Murongwe. Hakaba hategekanijwe ivyigwa vyo kongereza ubumenyi mu gukora neza ibizuku kuri ayo mashyirahamwe yemerewe muri iyi ndwi. Ikaba izokwigisha uburyo bubiri bwo gukora ivyo bizuku. Mwamenya ko ku kwezi ikambi ya Rusenda ikoresha amatoni 87 afise igiciro c'ibihumbi 20 vy'amadolari y'Abanyamerika.
Tubandanyirize i Murongwe. Inzu yo kubamwo yaraturiwe n'umuriro muri site. Inzu yo kubamwo yo muri site y'impunzi z'abarundi y'i Murongwe yarahiye yose n'umuriro bitewe n'induru zo kutarihana amadeni hagati y'abakenyezi babiri b'impunzi z'abarundi bo muri site. Watuririwe inzu ishyirahamwe SNR ryamuhaye aho aba by'igifata kibanza wo biketse ko yayituriye ubu ari mu minwe y'igipolisi. Inkuru ya Mihari mu ijwi rya Aimable Kavunjapoli.
Inzu imwe yo ku bloke y'indwi mu site ya Murongwe n'ibindi bikoresho vyo mu nzu vyarahiye biratukombera bivuye ku matati y'impuzu n'akaboregwe. Kubw'amakuru ava mu barongoye iyo bloke avuga ko nyene iyo nzu yarafitiye igikwembe mugenzi we ariko yanka kukimusubiza inyuma yo kukimwishuza gose yavuye atwagwa n'agashavu ahengera nyene iyo nzu adahari amuturirira inzu mu rwego rwo kumwihora. Amaze gukora iryo bara yaciye afatwa n'igipolisi kubw'amatohoza. Umugenduzi wo mu site ya Murongwe umushinganaye Mathieu Manga akaba atera ivyatsi iyo ngendo cane cane itegwa n'akaboregwe avuga ko bagiye gufatira ingingo abadandaza inzoga n'abazihereza.
Dusozerere ibuvira. Ingorane zikomeye zatewe n'imvura yo kuwa kabiri mu nkambi. Imvura nyinshi yaraguye mu gisagara ca Uvira yarononye ibintu byinshi. Ibiti biriko insinga z'umuyaga nkuba n'ibiti by'ibitegwa byaratwawe. Hamwe n'inzu zo kubamwo nka 20 zarabomowe n'amazi. Inkuru ya Pavel Kiza mu ijwi rya Aimable Kavunjapoli.
Inzu zirenga 20 n'ibindi bikoresho vyo mu nzu bitari bike nivyo vyononekaye mu ijoro ryo kwa kabiri rishira wa gatatu muri komine ya Murongwe na Kavimvira. Bikaba vyononywe no mwuzure w'uruzi Murongwe wate we n'imvura y'isegenya yaguye mw'iryo joro nyene. Inzu zononekaye akaba arizo mu makaritie Kakombe, Rombe ya mbere na Rugenge. Ayo makuru akaba yemezwa n'urongoye igisagara ca Uvira. Bene guhura n'ivyo vyago bakaba batagira bakika umusaya bagasaba abategetsi kubagarukirako. Ngomenya ko hanatembagaye n'igiti c'umuyaga nkuba co kwibarabara rikuru nimero 5 hafi y'ikiraro ca Murongwe.
Aniho hagarukiye ikiganiro cyacu mwagiteguriwe na Serge Bisimo, hagarikiwe na Jacques Kaora, kuri mikro yari Emmanuel Bimenyimana na Utaha.